Ikiganiro yaga ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mu gitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews.
Genzi bakunze ikiganiro yaga nongera mbahe ikaze mu kiganiro cyacu na kuri mikro kumwe na Justine Imanirakiza akibashikiriza. Reka makuru yacu tuyahere mu nkambi y'impunzi z'abarundi y'i Rusenda ayisuzumwa ry'impunzi z'abarundi mu gukingirwa mpuzamakungu rikaba ari intumbero y'igikorwa cyaranguwe n'ishyirahamwe rikurikirana impunzi ASEA mu kinofunofu mu nkambi y'impunzi z'abarundi y'i Rusenda n'i Murongwe hamwe no mu bigo impunzi zisanzwe zakirigwamo ikavimvira sange ni mongemonge. Imiryango 33 niyo yashoboye kugirirwa ko itohoza n'umugwi ujeje gukingira w'ishiramye ASEA mu kinofunofu guhera kuri wa gatatu w'igenekerezo rya kane Nyakanga umwaka w'2019. Nayo mufaso ni Fatumata Diallo asanzwe ajejwe urwego rwo gukingira impunzi mu ishiramye ASEA Ibaraka amenyesha ko icyo gikorwa gishobora kwiyagura mu minsi iza. Kiraho nyene igusenda inyuma y'ukwezi kurenga atamfungurwa ku mpunzi z'abarundi bo mu nkambi y'Irusenda na Murongwe ishirahamwe PAME ribicishije muri banki bikorana Tembe yaratanguje kuri no wa gatatu w'igenekerezo rya kane Nyakanga umwaka w'2019 igabugwa ry'amafaranga y'ibifungurwa by'ukwezi k'umunani. Izo mpunzi nyene zisaba ishirahamwe PAME mu gufasha vuba baronswe imfungurwa z'ukwezi kw'icenda kwamaze gutangura. Alexandre Nibizi aratubwira byinshi.
Kuva ku igenekerezo rya gatanu Nyakanga impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda zararonkejwe imfungurwa biciye mu ibanki Tembe aho impunzi imwe ironswa amafaranga 19,500 y'amakongomani. Izo mpunzi zirashima ingene zaronkejwe ayo mafaranga abafasha kuronka utwo bafungura ariko bakanigura ingene batebye kuronswa utwo dufaranga twabo bandikiwe buri kwezi aho bivugwa ko ukwezi kwinjiye mukundi. Mwe muri abo baribaza ingene bizogenda muri uko kwezi kwa Nyakanga mu gihe ariho bakironswa imfunguro z'ukwezi k'umunani.
Amakenga yo ntiyobura kubera abona kwezi kwinda kwinjira mu kundi amakenga ntiyobura nkatwe nk'impunzi yatekereza kugira ubwoba mbo twe cyo twoshaba nk'abo nyene nk'abo bashefu bacu nyene ko twosaba nuko gerageza tuno kwezi kwicana nako tukadugirana tukazokuronga.
Ngo menya ko ari ukwezi kugira kabiri izo mpunzi zironswa ibifungurwa mu mafaranga biciye mu ibanki Tembe aho baronswa amafaranga angana n'amafaranga 12 y'amanyamerika avunjwa 19,500 y'amakongomani. Kuva mu ikambi ya Rusenda, Alexandre Bizimana w'ubwiganiro yaga.
Tutandukire ku makuru y'Imurongwe aho kubijanye n'ubuvuzi atamirimo iri kiranguka kuva kuri no wa mbere w'igenekerezo rya kabiri Nyakanga umwaka w'2019 ku ivuriro rito rya Katurukuru mu nkambi y'impunzi y'Imurongwe. Abasanzwe bajejwe gukurikirana amagara y'abantu kuri iryo vuriro bakaba bari muri yegeregere biturutse mu gucegwa kuronswa umushahara wabo. Bakaba basaba ishyirahamwe AFPD Association des Femmes pour le Développement Endogène mu Kinyamazuru ihabwa rya buri gice.
Namna gani kuepuka ugonjwa wa Ebola?
Osha mkono wako mara kwa mara na sabuni wala maji.
Usiguse au usipapase mgonjwa wa Ebola ama maiti yake.
Usiguse ama usikule nyamafu.
Usiguse vitu vyovyote vya mgonjwa wa Ebola bila kujikinga.
Ebola Dufatije ku makuru avugwa mu gisagara cha Uvira kongerezwa ubumenyi kubamenyesha makuru bw'amaradio akorana n'urunani rw'amaradio Uvira Fizi mu buhinga bw'imenyeshwa ry'amakuru bikaba byarakurikiranywe mu ruganda rw'inyigisho rwateguwe na Simif Synergie des Médias Uvira Fizi mu Kinyamazuru rufashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ibiro bijejwe gutera imbere no kunywanishwa mu Buswise kuva igenekerezo rya kabiri kugera igenekerezo ry'indwi nyakanga umwaka wa 2019 abamenyesha makuru barenga 30 nibo bashoboye gukurikirana izo nyigisho zifatiye ku bikorwa byo kumenyesha makuru mu bihe by'imishamirano hamwe n'umutekano ku bamenyesha makuru mu turere turangwamo imishamirano na makuru dushikirizwa na Sifa Angene Munyaka mva mu ijwi rya Odette Nibizi
abamenyesha makuru barenga 30 bahurikiye mu runani rw'amaradio rwo mu turere twa Fizi na Uvira Simifu mu mfunyafunyo y'igifaransa nibo baronkejwe inyigisho ku nyifato y'abamenyesha makuru mu matati no mu turere turimo matati kuva ku igenekerezo rya kabiri kugeza kujyandwa inyakanga uno mwaka izo nyigisho zatunganijwe na Simifu ifashwe mu mugongo n'ibiro bijejwe iterambere no gufatana mu nda by'Ubuswisse DDC umugambi wajyo wo gukarihiriza ubumenyi abamenyesha makuru kubw'ubuhuza bikorwa wa Simifu umushinga nahe Ober Mibakecha ihangiro y'izo nyigisho no gufasha umumenyesha makuru kubandanya akora neza mu turere twasambuwe n'amatati abitabye izo nyigisho barigishijwe ko matati azanwa no kubabaza umutima wa mugenzawe baca bahamagarira kujya hagati y'abatasi no gushira imbere amahoro mu turere tw'amatati abitabye izo nyigisho bakaba bashimira cyane Simifu n'umuhuzabikorwa wabyo DDC bakanasaba kw'inyigisho nk'izo zogwizwa muri kazozi
turangirize amakuru yacu rusenda amagara y'impunzi z'abarundi abangamiwe biturutse ku kinyobwa kavukire bazi ku izina ry'umutinanyi gitegurwa n'impunzi z'abarundi mu nkambi y'urusenda na Murongwe icyo kinyobwa kikaba kirimo alcohol nyinshi kandi kirazimbutse kikaba gihungurwa mu sukari icyayi revire n'impunda kikaba kinyobwa cyane n'impunzi hamwe n'ababakiriye abaganga baremeza ko ico kinyobwa cyonona amagara y'abakinywa umviriza Maria Karoli ni ninahazwe aratubwira byinshi kuri iyo nkuru
iki kinyobwa cy'inzoga kibangamye amagara y'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda bacyita umutinanyi umutinanyi ari obita kandi wanzuki ni kinyobwa kiboreza kinazimbutse gose gikorwa kinkanandandwa n'izo mpunzi nyene ku bikambi ya Rusenda bayo mu gice cya kabiri cy'umwaka wa 2015 niyo kino kinyobwa gihurumirwa cyane n'izo mpunzi n'ababanyu bakongomani bazakiriye abize by'ubuganga bemeza ko umutinanye utera indwara nyinshi harimo n'igitigu nk'uko muganga Yohani Bosco Ndayanse abyemeza mu kiganiro cihariye yahaye uruganda rwacu
harimo ibirungo bakoresheje ibirungo rero ntabwo babiciye n'amategeko kuko ntibabazi ukuntu cyo bita doze ukuntu ingana iyo umuntu ayihereje akayinywa ashobora kugwara indwara mbi ariyo y'igitigu igitigu ntigeheza ngo kivyakire neza muri cyo gihe cyo bita inflammation de foie igitigu kiragwara handi rero usanga uwacihere usanga avyimvinda asanga amaso yahindutse canke ugasanga inguvu ziraheze ugasanga umuntu aronze inda iravyimvye iyo bibandanije cyo bita muri état d'altération kandi kintu gishobora kwiyongera ni siwoze de foie cyangwa kugwara acide cyo bita urusinda
ku bwanda yase harageze nimba hatararengerana k'abatwara ikambi ya Rusenda bikubita gashi bagafata ingingo ruhasha yo guhagarika idandazwa n'ikogwa giki kinyobwa cy'umutinanyi mu iyo kambi amazi atararenga inkombe
bakwiye gukora icya mbere ni nyigisho bakabigisha yuko icyo kinyobwa kibujijwe kandi gishobora gusinzikaza amagara y'umuntu oja hamwe na cyane cyane ubutegetsi bw'ikambi bakayaga n'ubutegetsi busanze budushwaye ngaha nyine nuko bakwiye kubibuza kubihagarika ku buryo n'ababikora bagafatwa
nizigiye imana Yohani Petero batazira turahangana umwe mu mpunzi zenga zikanadandaza umutinanyi arahakana ibyo baganga bavuga kuri icyo kinyobwa kuko we yemeza ko imbere yo kugutangira kugikora mu gihugu cy'u Rwanda haba yabaye ibyigwa by'abaganga beremeza neza ko umutenanyi ari kinyogwa cyeranda kidatu. Uyu akabasaba nyabuna ko hokugwa ikigwa kwico kinyogwa basanze gitera indwara kigahagarikwa.
Cyo kintu nemeza iyi nzoga giranda yikore abanje kuyikora nishyana muri laboratoire. Muri laboratoire barayipimye asanga inzoga yanje nta ndwara ishobora gutera. None ndashaka yuko kweza bapimye inzoga adufata katanga inzoga akazijyana muri laboratoire izatoka ya mbere akaba ariyo izasigara ikora.
Uruganda rwacu rwagerageje kurondera abarongo ikambi ya Rusenda kuri ico kibazo. Abatware batubwiye ko bagiye gukora ubushakashatsi kuri bivuga ku ico kinyobwa cy'umutinanyi imbere yo kugira ico bashikirize. Iki kinyobwa kinateza umutekano muke rimwe na rimwe mu ikambi ya Rusenda kuko kiboreza cyane no kuzimbuka. Gikorwa mu isukari, amayani, igitubure n'ifu y'amasaka ya gashari. Mu ikambi ya Rusenda Jendi Maria Karoni nahazwe ku bwa Radio Peace FM.
Akaba ari hano turangirije ikiganiro cyacu. Mwari muteramanye na Shisilene Manirakiza kuri mikro biteguwe na Hassan Shabani afatikanije na Maria Karoli Nininazwe ku burongozi bwa Emmanuel Nyirameba nkaba ndabifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu.